Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa kane n'igenekezo rya 27 Heroheshe mwaka w'2024 tuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira kaduhinzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe nongera ndabahanikaze muri rya sango ry'amakuru mu Kirundi mushikizwa na kaduhinzamba agateka kawe nayo akabagizwe n'ingengo nkuru zikurikira. Ivuriro rikuru rya komine Nyanza Lake mu ntara ya Makamba mu ijoro ryo kuri no wa kabiri uciro wa gatatu ryarahiye riratokombera bivuye ku muriro w'umuyaga nkuba. Abakozi bo kuri ibyo bitaro basaba abagira neza kugira ico baterereye. Hari abakenyezi babiri b'abarundo mu ikambi y'Induta mu gihugu cya Tanzania kuva kuri no wa kabiri atawuze irengero ryabo. Amakuru ava mu ikambi amenyesha ko batwawe n'abantu biyita abapolisi ngo boba bahorwa yuko abo bubakanye boba arabarwanye b'umuhari Rede Tabara. Nayo mu ntara ya Ngozi nayo havugwa ikena ry'ibinyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe bwa Rudi na cyane cyane ikinyobwa cya Amstel aho indwi yose ishobora kurenga kitabonetse muri iyo ntara yose. Imvo akaba ari uko iryo shyirahamwe ryoba ryararonse isoko hanze. Saya gusa twabateguriye n'ayandi aha kwa ruguca ku mayange mu kanyisa se idonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane aho sentare ntaye inyuzwa yemeje kuri uyu wa kane igihano cyo gupfungwa ubuzima bwose kuwahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yarenga Guillaume Bunyoni. Ivyo bikaba biri mu ngingo ya sentare ntaye inyuzwa mu gice cyayo cy'iyungururizo yasomeye kuri uyu wa kane mu masaha yo mu gitondo General yarenga Guillaume Bunyoni hamwe na bagenzi we. Iruhande y'ico gihano General yarenga Guillaume Bunyoni yafatiwe amatungo yose atari yarandikishije yongera atangishwe adabu y'imiliyaridi 22 n'imiliyoni amajana indwi arenga ivyaha indwi yaburanishijwe ko yabyagirijwe byose. Bagenzi we n'abafunganywe aribo Colonel Desire wa Mahoro, Colonel Destino w'abafumukeko hamwe na Komini Yosaba yahoze ari umwubatsi wa Bunyoni nabo nyine bagumijwe ko bihano byabo cyo gufungwa imyaka 15. Tubibutse ko General Alain Guillaume Bunyoni yagirijwe ivyahindwi harimo icaha cyo gushaka kwica umukuru w'igihugu hakoreshejwe amangetengete y'uburozi. Nayo mu gisata kijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru ngo amabuye aherutse gutegwa ku cicaro c'ikinyamakuru iwacu ngo ni ikimenyetso gikomeye cyo gutera ubwoba abamenyesha amakuru bakorera mu gihugu kandi byerekana ko abamenyesha amakuru badakingiwe na gato. Biri mu itangazo ryasohowe kuri uwa kane n'umuhari iteka wahani agateka kazi na muntu mu Burundi ukabivuga inyuma yaho ikinyamakuru iwacu giterewe amabuye menshi n'abantu bataramenyekana. Ashe niko yagize yarongo uyu muhariri igiteka akabona ko ibimaze igihe bikorewe ikinyamakuru iwacu ari iterabwoba agasaba leta gukingira amenyesha amakuru n'ikimenyesha amakuru kugira ngo bashobore kurangura umwuga wabo atankomanzi.
Ikinyamakuru iwacu caratewe novuga ibitero bishika bitanu bitandukanye. Muri iteka dufatiye igitero ca nyuma giheruka kuba ku biro aho hatewe amabuye. Muri iteka tubona ko iryo tegwa ry'amabuye iterwa ry'amabuye bisanzwe kubiza gusa tubona ko ari ukwereka amenyeshamakuru baba abikimenyeshamakuru iwacu n'abandi bamenyeshamakuru bakorera mu Burundi hamwe n'abatwara ivyo bimenyeshamakuru n'amaradiyo yuko akazi kabo kadakingiwe kandi katemewe n'ubutegetsi buhari. Ari ukwereka yuko umenyeshamakuru ahari hose ashobora kugirirwa nabi kuko kuba bashoboye gushika ku biro vyerekana yuko no kubabwira ati iyo twagomba muhira naho kuri umwe vyagenda gute zavyoroshe gusumba mushira mu giteka ndetse mbere dufatiye no kubindi bitero vyagiye biba ivyo vyose iri giteka ikabona yuko ari yatera bwoba ba journaliste nti babandanya akazi kabo mwana ko twimirije n'amatora muri giteka twe twanditse nino tangazo kugira dusemerere tubwire leta yuko yokingira umenyesha amakuru ikamworohereza no gushika kuri tere uko akazi kabo n'akazi gakenewe mu gihugu. Bavuza ko ibihuha bikwiragizwa babwira abanyagihugu n'abari mu gihugu bose ko ibiri kuba mu gihugu akazi kawo kaza gafasha akazi ka leta ihari nikuvuga ko akabari bakwiye gukingirwa bakoroherezwa mu kazi kabo ishyamwe riteka ndetse mbere rigahamagarira na sense ari ari bizo gukingira ndetse mbere uwo mwuga hamwe na CNDH berekane ko bahari kugira ngo bateze imbere umwuga w'amesha makuru bateze imbere agataya kazi na muntu muri ibi bigoye babwirizwa kwerekana ubushobozi bafise n'imigambi bafitiye abaharanira agateka kazi na muntu duhereye ku bajournaliste bari kubakubagurwa ku munsi ku munsi.
Ano makuru twabateguriye tuyabandanize mu ikambi y'impunzi z'Abarundi nduta mu gihugu cya Tanzania. Hari abakenyezi babiri b'Abarundi baba muri iyo kambi ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri w'iyindwi bafashwe baranyuruzwa n'abantu biyita abapolisi b'igihugu cya Tanzania mu nyuma bagatwagwa ahantu gushuka bataramenyekana. Bivugwa ko abo bakenyezi boba bahogwa ko abagabo babo boba bari mu muhari rede tabara ivyo ngo abegereye imiryango yabo bavyamirira kure ahubwo bagasaba abijeje gukora ibishoboka byose kugira ngo abo bakenyezi ntibagirirwe nabi. Teke inkuru tuyibaze Olivia Gakin.
Amakuru dukura muri iyo kambi y'impunzi nduta atumenyesha ko abo bakenyezi ko ari babiri batwawe n'abantu bita ko ari abapolisi ariko batambaye umwambaro w'igipolisi. Wa mbere mu kumutwara nta nsiguro n'imwe babanje kumuha yereke igituma amufashe, ariko wa kabiri babanje kumubaza ku mugabo wiwe ari mu ishamba mu muhari leta tabara, ariko we ababwira ko ataca biziko baciye babafata babatwara ahantu n'ubu bataramenyekana. Abo mu muryango wabo bakaba batekewe n'ubwoba kuko batazi ibishobora kubashikira.
Mwitwa mama wiri yafashwe igihe cy'isaha cumi na zibiri mbere ya gato akabwa n'abantu bagakora abapolisi mugabo batambaye inkuru z'ipolisi gisa zibiri bashoboraga kugutora uwundi mufasoni babana we n'umufasoni w'umushinjacyaha mu ntara haraheze imyaka ine tutamubona hanyuma bavuga ko iyo yagiye muri rede tabara nibyo bahise babaza baragerageje umufasoni wiwe ababyeyi ko aheze imyaka ine n'amezi ari n'akazi y'umugabo we yari yasabye ibyo atamusezeye ko yabibwiye igipolisi yabibwiye batwara icyambi ko akazi yari mugabo bagiye bamutwaza ndamusabira umwana wiwe w'imyaka ine akabugira iyo babatwaye ababo baza mushobora barondera mu bushobozi butandukanye ashinomesha mu gipolisi ariko ntibababonye bisigura ko batwawe n'abantu baragiroza inyuma y'icyambi.
Abo mu muryango yabo bakenyezi banyurujwe basaba ishyirahamwe mpunzamakungu riraba impunzi HCR n'ayandi mashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu gukora ibishoboka kugira ngo ababo ntibagirirwe nabi.
Saba ko bipfuye ubwa mbere ko atamuntu yohariga uwundi nimba uwo mugabo wiwe yagiye mu rede tabara akagenda haheze iyo myaka inenga batavugana batagirana twibaza ko bamureka bakamuha amahoro abo bafasha nibo bareke. Rero turasaba ko HCR ayo ngerageza ikaba hafi y'abo bantu kugira ngo ntibagirirwe nabi. Turasaba kandi abashobora gushikanirijwe kure abari mu bahamya agateka kazi na muntu abo bakamindura kugira ngo ibi bintu bihagarare ko tutabona ko bisigaye gufata undi muri
ibyo abantu banyuruzwa birateye ubwoba impunzi zo muri iyo kambi ya nduta muri kino gihe. Uretse abo bakenyezi babiri haraye izindwi zitatu hanyurujwe muri ubwo buryo nyine wundi mugabo w'imyaka irenga 60.
Ishyirahamwe HCR ritegerezwa kuva mu gacerere rigategeka leta ya Tanzania kureka gusindikaza ubuzima bwa kiremwa muntu mu mpunzi z'Abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania. Nakamo kuruna ni rw'Abarundi baharanira agateka kazi na muntu naka impunzi zo mu makambi. Jean Bosco Vyizigiro umuvugizi wa CBDH Vikara akabatera ibyatsi inyuzwa ry'impunzi ryakozwe mu kiringo cindwi zitatu ziheze akagabisha leta ya Tanzania ku ruhara rwayo muri ayo mabi yisunze amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Tutega amatwi Jean Bosco Vyizigiro.
Uyu munsi tuvugana hashize iminsi ibiri hari abadamu babiri batwawe baburirwa irengero mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Nduta, kandi abo biyongeye ku mutama w'imyaka 60 yari amaze iminsi nawe atwawe aburiwe irengero. Abo bantu ubwoba buhari ni uko dushobora gusanga babagejeje ku mupaka w'i Burundi kandi ibyo bazira batabizi. Umwe muri abo yobazira ngo ko umugabo wiwe yagiye atazi yari, ariko biri muri rwa rukurikirane tumaze igihe tuvuga rwo gushaka guhungura abantu ku nguvu kandi hari amasezerano yasinywe ari mu ico twita politique de non refoulement. Turasaba ishirahamwe hase kuva mu gace rikiyamiriza ibyo bintu kubera umutekano w'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ushinzwe igihugu cya Tanzania na hase, ariko turasaba ibihugu byo mu karere kubwira igihugu cya Tanzania kurekera. Ntabwo kikiri kibazo cy'igihugu cya Tanzania n'icy'u Burundi, impunzi zirenga 130,000 kwibwira ko bashobora kuzihungura ku nguvu bagasigaza 200,000 nk'uko twabyumvise use uhagarariye leta rikigoma ku ruhande rw'impunzi abivuga. Ibi twibaza ko amashyirahamwe akwiye kuva mu gacerere, kandi n'igihugu cya Tanzania kikibuka ya masezerano mpuzamakungu ya Geneve 1951 icyo avuga n'amareserve yayo. Ejo bundi twarabivuze n'ubu dukomeje kubivuga, leta ya Tanzania nimba idashoboye kwima leta y'u Burundi ibyo iyisaba bidashoboka, ikwiye kumanika amaboko ikereka hase n'amakungu kwidashoboye kugumiza ku butaka bwayo impunzi z'abarundi kubw'ubusabe idashobora gushyira mu bikorwa. Ariko nayo niba ibicitsemo uruhare, turasaba amakungu gutesha leta ya Tanzania guhohotera izi mpunzi z'abarundi.
Inzamba
padye inzamba agateka kawe amakuru twateguriye tuyabandanize mu bijanye n'igisata cy'amagara y'abantu. Inyubako zivuriye kuri rya Nyanza Lac mu ntara ya Makamba ku ijoro ryo kuri wa kabiri n'uwa gatatu yarahiye iratokombera biturutse ku muriro w'umuyaga nkuba. Ibikoresho byo muri ibyo bitaro byarahiye biratokombera, abakozi bo kuri ibyo bitaro basaba abagira neza kugira icyo baterere kugira imirimo isubire gukogwa kuri ibyo bitaro. Reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana.
Amakuru ava muri bamwe mu bajejwe intwaro muri kabiri Nyanza Lac atumenyesha ko muri waturiye inyubakwa z'iryo vuriro ry'Nyanza Lac wadutse mu ijoro ryo kwa kabiri rishira kwa gatatu gihe cy'isaha 5 z'ijoro. Ayo makuru akabandanya avuga ko igihe cy'isaha 9 z'ijoro ariho wacuresha ari ku nyubakwa zine z'iryo vuriro zikaba zarahiye ziratokombera. Amakuru ava muri bamwe mu bakozi bo ngaho kuri iryo vuriro atumenyesha ko ibyononekaye kubera uwo muriro ari byinshi. Muri ivyo harimo imashine z'inyabwonko, ibikoresho bitandukanye byari mu bubiko n'ibitabo n'ibindi bitaramenyekana. Ayo makuru akavuga ko iyo hataboneka cyaka imodoka kizimya umuriro cyo muri komisariya y'igipolisi Makamba cyaje gutabara hamwe n'abasirikare bo mu ikambi y'Inyanza Lac bafatikanyije n'abanyagihugu n'ububiko bw'imiti bwari gushikirwa mu gipolisi cya komisariya y'Inyanza Lac bamenyesha ko bariko baragerageza gukora urutonde rw'ibyononekaye. Amakuru ava mu bakozi bo kuri iryo vuriro amenyesha ko umuriro woba wavuye itunganywa nabi by'insinga z'umuyaga nkuba ari naryo ryatumye inyubako z'iryo vuriro zisha zigatokombera. Bavuga ko icyo kibazo cyari gisanzwe kizwi ariko ntacyigeze gikorwa kugira bakosore. Aba bakozi basaba abagira neza kugira icyo bafashije kuba bwango kugira iryo vuriro risa n'ubwo ryongere rironswe n'ibindi bikoresho kugira akazi gasubire guko gukuri kwamye ku neza y'abitura ibyo bitaro.
Josephine Jose Nkunzimana arakenuye imbere yo gusozera n'amakuru dukubitire mu ntara ya Ngozi aho bavugwa ibura ry'ibinyobwa bya Bwarude iyo bibonetse naho bikamara umwanya umera umara. Ikinyobwa cya Amstel gisanzwe kundwa n'abatari bake, indwi canke zibiri zirashobora guhera kitabonetse muri iyo ntara. Bimwe mu bituma ivyo binyobwa bitaboneka bivugwa ko Bralud yoba yaronse ayandi masoko mu gihugu ca Kongo hano intwaro rusangi no mu gihugu c'u Buganda aho bishura mu madolari. Ibura ry'igitoro hamwe nuko ata mafaranga mva makungu apfiye iryo shirahamwe rifise yo kugura ivyankenerwa bikoreshwa muri iryo hinguriro. Aho bigeze abanyagihugu ngo basigaye bikorera utuyoga dukaze cane bagatinya ko tuzohava tubangamira amagara y'abantu. Alexandrine Keza.
Ababa mu gisagara ca Ngozi bemeza ko ibinyobwa vya Bralud biboneka rimwe na rimwe iyo bibonetse naho bikamara umwanya urumira umara. Icyitwa Amstel coco ngo n'indwi irashobora guhera atawugikubisa ijisho. Ivyo ngo bituma abadandaza baca bikika mu kiza bakabicuruza ku mafaranga menshi arenze ku giciro cashinzwe na leta. Akarorero icupa rya Amstel risa n'ibitiro 65 rigugwa hagati y'8,000 n'10,000 vy'amarundi mu gihe igiciro kizwe na leta ari 3,500 gusa. amakuru avanga ingozi yemeza ko ijobura ry'ibinyobwa bya Brarudi rijanye n'uko Brarudi yose ayandi masoko ari hamwe madolari mu bihugu bya Congo iharanira demokrasi na Uganda. Ibindi bituma bitaboneka ngo ni ibura ry'igitoro kuko imiduga ibikwiragiza ibura mazutu hamwe n'uko Brarudi itagira amafaranga mva makungu akwiye kugura bya nkenerwa mu gihe cyo guhingura ibyo binyobwa. Inkurikizi ngo ni nyinshi, aho bigeze abanyagihugu ngo basigaye bikorera inzoga zitandukanye zimwe zitwa karibu saporo n'izindi zikaze cyane kandi ngo ije bazikoramwo ngo ntibizwi, bagatinya ko izo nzoga zishobora kubangamira amagara yabo. Ruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye userukira ishyirahamwe Brarudi mu ntara ya Ngozi kugira ngo agire icyo avuze kuri iryo bura ntitwashoboye kumuronka.
Alessandrine Keza arakenuye nunga haduci dusozera makuru twariko turabashikiza. Nshimire mwewe mwese mwariko muyatega yombi, nshimire na bagenzanze umwe wese ku ruhara yagize kugira aya makuru aboneke nk'uko mwariko murayumva. Bonfisi Niyongere nayo ndabashikiriza, ndabifurize kuruhanirwa mu byanyu no mu banyu n'abahanyu.